Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Abajeje umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda bemeza ko abasirikare bikekwa ko ari aba Republika ya Demokarasi ya Kongo barahirinjiye ku butaka bw'u Rwanda bakiba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa Busamamana.
Baza bavuga rw'abakongomani iringara amajwi yari menshi, umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo, ariko baje kuzitwara zose zari inka 8.
Aba ni abanyagihugu mu murenge wa Busamamana mu yigisata c'impunzi, naho abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarakwiza imyaka yo kubaka babandanya kwiyongera. Uno munsi tugendera ikambi ya Mahama mu Ijyani no ku isi. Amerika yatangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara by'inkende, hama i Vatikano naho umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iriko irakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Idonido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahi kaze nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Abajeje amagara abantu muri Amerika batangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara by'inkende. Uwanduye no muri leta ya California iri mu burengero bwa Amerika. Igisata kijejwe amagara abantu muri iyo leta cavuze ko uwanduye yahora mu rugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Yanduye ariko avurirwa mu buraruko bwa leta ya California. Ico gisata nticavuze igihugu co muri EAC wasanganywe ubwandu yahoramwo, cavuze gusa ko ariko aroroherwa kandi ko amahirwe gwe yuko atabandi yanduza ari menshi. Abatanze amakuru bariko bararondera abo bahuye mu ntumbero gukinga ko ubwandu bwo bwamuvuye ko bandanya guhererekanwa. Hambavu ya Amerika ibindi bihugu bimaze kuvugwamo abafise ubwandu bavanye muri Afrika y'ubuseruko n'Ubuhindi, Sweden, Thailand n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rikavuga ko ubwandu bw'ibihara by'inkende busa n'ubwagabanutse muri rusange kuva mu kwezi kwa cenda. Abanduye barenga 300,000 aba bagwiriyemo abo mu Burundi, Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. OMS naho yemeza ko ubwandu bwagabanutse mu bihugu bitandukanye birimo Kongo yafatwa nk'ikirindiro gikuru cy'iyo ndwara. Haracakenewe incancu nyinshi kugira ngo ico kiza gituzwe burundu. Ikigo CDC kijeje kurinda no gukumira indwara kivuga ko Kongo ubwayo yonyene ikeneye incancu zigera ku 3 million. Muri rusangi ibindi bihugu byose vya Afrika byavuzwemo ivyo ndwara bigakenera imiliyoni 7 z'incancu. Igihugu cabangamiwe cyane n'ubwandu bw'ibihara by'inkende ni Republika ya Demokarasi ya Kongo, kigakurikirwa n'u Burundi. Mu ntambara ya Hamas na Israel, nayo umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Ikinyamakuru La Stampa cyo mu Butaliyano kibivuga cishimikije tumwe mu duce tw'ibiri mu gitabo cha Papa Francisco kigiye gusohoka vuba. Ku bwa La Stampa, muri ico gitabo umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agira ati abahinga benshi bemeza ko ibibera muri Gaza bikwije ibisabwa byose kugira ngo vyitwe genocide. Tubwirizwa gukora amatohoza yimbitse kugira ngo vyukuri tumenye ko hisunzwe amategeko n'insiguro itangwa y'ibiranga genocide ibera muri Gaza ari genocide. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga ku majambo ya Papa Francisco akatari gake muri kahise yamara cumvikanye camirira kure abacagiriza ko kiriko gikora genocide y'abanyepalestina. N'ubwa mbere umwungeri wa Ekleziya Katolika avugiye ku mugaragaro ijambo genocide y'abanyepalestina kuva intambara ya Israel na Hamas yaduka mu kwezi kw'icenda, ariko harabemeje ko yise intambara yo muri Gaza genocide. Vatican ico gihe yarabibeshuje. Ivyo Papa Francisco yavugiye mu gitabo kigiye gusohoka vyafashwe bidasanzwe bivanye n'ingene Ekleziya Katolika ikunze kwirinda kugira ico ivuze ku matati mpuzamakungu. Amajambo Papa Francisco yavuze ni nayo akarishe cane avuze kuva intambara ya Hamas na Israel yaduka. Mu kwezi kwa 12 ko mwaka uheze, Afrika y'Epfo yitwariye Israel muri sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI ivuga ko iri kikora ivyaha vya genocide muri Gaza. Mu kwa mbere umucamanza mukuru wa CPI Cour Penal International yaciye adegeka Israel kurimbura niba abasirikare kare bayo bariko barakora ivyaha bagirizwa. Iyo sentare ifise icicaro muri Hollande niravuga nimba yasanze ivyo vyaha Israel iri kurabikora canke itariko irabikora. Ejo gya Amerika amakuri gyanino kwiseti babandanirize ku mugabane wa Afrika muri Senegal abanyagihugu bazindukiye amatora y'abashinga amateka na matora ubutegetsi bw'ico gihugu maze amezi 8 bwizeye gutahukanamwo ubwiganze kugira ngo bushobore gushira mu ngira imigambi yabwo vyorushe abanyagihugu batoye barenga miliyoni 7 batora abashinga amateka 165 aba bakabwirizwa gukomoka migambwe ni nani 41 zemerewe guhiganwa muri ayo matora abazotorwa bazaba bafise manda y'imyaka 5 mu gihe Senegal ibandanya guhangana n'ikibazo cy'ubuzima buzimvye n'ubukene bw'akazi mu bakiri bato banshi mu batoye bizeye ko abo batoye bazoshobora gutorera umuti ikibazo cy'ubukene bw'akazi no guteza imbere ubutunzi bipfuza impinduka zifatika President wa Senegal Bassirou Diomaye Faye igihe yafata ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka yari yaremeye kwihutisha guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ariko ntivyagenze uko yabishaka amatohoza leta iheruka gukora mu bisata bitandukanye yerekanye ko amadeni n'igihengeri leta ya Senegal ifise ari vyinshi gusumba uko leta yahahora yasize ivyerekanye ikigega mpuzamakungu FM kikimenya ivyavuye muri ayo matohoza cace kibakirabangiriye umugambi wari ufise agaciro ka miliyaridi z'amadolari ya baba abiri cari cemeye gukorana na Senegal kugira ngo ubutegetsi bwa Bassirou Diomaye Faye bushobore gushira mu ngiro imigambi bwemereye abanyagihugu ubwirizwa kuronka ibibanza vyinshi muri ano matora y'abashinga amateka umugambwe PASTEF uri ku butegetsi muri aya matora ahanini uhanganye n'urunani rw'imigambwe ibiri itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo uwitwa APR wa Macky Sall yigeze kuba president wa Senegal aya makuru yose abagezweho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukareka ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda bajeje umutekano mu burengerazuba bw'ico gihugu bemeza ko abasirikare bikekwa ko ari aba Republika ya Demokarasi ya Kongo barayibinjije ku butaka bw'u Rwanda biba inka z'abanyagihugu mu murenge wa Busamamana umenyesha makuru wacu Gloria Twishime yanyarukiyeyo avugana na bamwe mu bemeza ko bibwe inka
mu butumwa bugufi SP Kwizera Karekezi Bonaventure muvugiza polisi mu ntara burengerazuba yatwandikiye yagize ati
abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi andi makuru turacyayakurikirana ngo tumenye uko byagenze
icyakora abaturage muri aka gace bo bavuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha n'igice z'ijoro aho abatuye muri aka kagari ka Busigari bavuga ko batewe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikari iriho ibirango bya FRDC uku niko uyu muturage utuye muri aka gace ntabareshya yabituganije ku murongo wa telefoni
abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga imirwa rw'abakongomani iringara ubwo ko amajwi yari menshi umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo ariko baje kuzitwara zose zari inka 8 yirutse kubera ubwoba ariko muboye abashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo
izi nka 8 zari z'abantu batatu bo muri aka gace
neza abantu batandukanye harimo umuturage witwa Gakuru Alphonse witwa Mpabwa n'Imana Jafeti n'uwitwa Nyiranezo nka zari mu mudugudu wa Bisizi akagari na Kabusigari umurenge nyine ni wa Cyanzarwa ntabwo zari mu mupaka uretse ahantu zari ziri naho umupakuri harimo intera ijya kuba nk'ibirometero 2 cyangwa kilometero n'igice ugenekereje babarenze umupaka binjira ku butaka bw'u Rwanda
twaganirije Gakuru Alphonse umwe mu bibwe inka hatubwira uko byamugendekeye
twibye inga batwibye nk'umunani ariko tumaze kubona imwe n'icyayi n'ebyiri zimaze kuboneka ngo turacyakurikirana amakuru turi kugira ngo dukurikirane hari abinjiyemo hirya bari gukomeza kugira ngo bifashe kureba mu bishyamba byabo muri Kongo turamenya uko bimeze imbwa nyuma ya saa sita bazisanze mu mupaka zigiye ziri mu mupaka w'u Rwanda na Kongo zineho zari zimaze niho yari imaze kugera niba yari yananiwe kubera ko nta nubwo zavagaho ziri buriya yananiwe kugenda
mu busanzwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu hakunze kumvikana urubyiruko rw'abanyarwanda rwishora mu mitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari naho abaturage bibwa inka bahera bavuga ko batazibwe n'abatabazi ahubwo ari abo bari basanzwe babana
kuba wari wonabonyemo yari bambaye imyenda ya Kongo y'abasirikare ba Kongo n'ikirango nanakibonyeho ngo banyitaje, ariko turi gutekereza yuko hari abahungu bageza bava mu Rwanda bakagenge muri za Kongo bakigira umutwe w'abazarendo, abo nibo bajyaga baza bagasereza ngo mu Rwanda ngahantu hari amatungo muri ubwo buryo, kuko babazi kari agace k'iwacu bagakora ayo makosa muri ubwo buryo.
Abaturage basaba by'umwihariko ko ingabo z'u Rwanda zibarindira umutekano zakegera imipaka kugira ngo zikumire ubugizi bwa nabi.
Umutekano ukomeze kuboneka sirikare nuko bajya bacuma nabo bakegera hafi y'umupaka, ku buryo hagati yaho turi bo barabegeye hafi twebwe tugasigara inyuma yabo bakegera hafi bazitiye uwo mupaka, niho dushaka kutubera byiza. Ubwo rero bagiye bo bakegera umupaka twebwe tukabamo hagati zarushaho kugira umutekano.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yongeye gushishikariza abaturage kwimakaza irondo ry'umwuga kugira ngo bakumire ubugizi bwa nabi bwaba buturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Abaturage turabasaba icya mbere kiruta ibindi byose ni amarondo, kumenya ko uburinzi bwabo n'ubw'imitungo yabo buri mu nshingano zabo n'ubundi. Amarondo akora, amarondo atanga amakuru, amarondo akumira, akurikirana ibintu bitaraba, ayo marondo niyo dukeneye. Bigaragara ko abantu bapanze irondo nabi, ntabwo abantu bashobora gupanga irondo ngo bibagirwe ahantu hari umutungo nk'uriya. Ibyo bimeze nk'amarondo y'umurimbo gusa, y'umuhango gusa. Rero hashobora kuba irondo ryagiye kure cyangwa se ritapanze ngo rigabane uducerera kurikirana neza.
Ikibaya cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda kirimo ingabo za Kongo zivanze n'iza FDLR na wazalendo, ariko bivuga ko imibereho yabo atari myiza, ari naho bahera baza kwiba ibibatunga mu Rwanda. Kuba ingabo za FRDC zaza kwiba inka mu Rwanda ni ibintu byabayeho no mu bihe bitandukanye. Muri 2022 umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu mudugudu wa Cyamabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana, muri aka karere ka Rubavu, mu gace gakunze kunyurwamo n'abarwanyi ba FDLR. Byaje kumenyekana ko uyu musirikare wa Kongo yarimo yirukanka ku bana bari baragiye intama ashaka kuziba. Abasirikare ba FRDC binjiye mu Rwanda mu mezi abiri ashize bashaka kwiba inka mu kagari ka Rusura mu mudugudu wa Kageyo barateshwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. Mu gisata c'impunzi naho ibitsigira iby'abana b'abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarashikana imyaka yo kubaka izabo bibandanya kwiyongera mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda. Ingaruka ni nyinshi kuri abo bana ndetse n'abavyeyi babo, murabyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Thierive Ndayishimiye.
Ikambi ya Mahama iharugwamo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 332 nk'uko ubushikiranganje bujeje w'impunzi Minema bubitangaza. Muri bo benshi mu bakobwa barakoregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro nk'uko babyiganiye Ijwi rya Amerika. Uyu ni umubyeyi Twayaze afise umwana w'umukobwa yatewe inda afise imyaka 14. Umwana uwo mukobwa yabyaye afise amezi 3 gusa. Uyu mubyeyi atubwira uko uyo mukobwa wiwe yakorewe ihohoterwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Umwe yarafise imyaka 14, uyundi 15, na mugenzi wabo yarafise imyaka 17. Babiri muri abo ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu, ariko ibyo batwiganiye bihurira ku kuba barahenshejwe amaronko babizeza ubuzima bwiza. Bagira bati: kubera imiryango yacu bikenye, murabizi namwe uko ubuzima bwo mu ikambi buba bumeze, batubenshesha utuntu duto sinatunini. Abakuze kuri twebwe canke abagabo barakubwira bati ngwino nkugurira igitumbura canke sambusa, amata n'utundi benutwo, bikarangira nyene uko iminsi igenda abadutwaje inda. Ibyo byose byategwa n'uko twebwe twaba tutazi ico bobo bashaka, kumbe baba bashaka kudushurashuza. Mugenzi wabo yemeye kutuvugisha, ariko tutashimye kuvuga amazina yiwe yatwaye inda afise imyaka 15. Anavuga ko nyuma yaho bamaze kubatwaza inda, ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha, biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenzi we.
Babirinde
ivyo kandi bishika no kubavyeyi babo bana baba bavyariye iwabo kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu muvyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi.
Ukubatu mwenye na jisisha cha natukunga na wewe kia rabari mwana nuhu mtela kensi nisale tangu wa yoni ngini mtuorana. Kana nisha na mwuzumisha hune, kana nisha na mwuzumini yenda, anjibu ute, asa wenda hono dunga nyosu ni kukumperese na ayo na ayo rungu jisisha kini na ateli na ayo.
Kwa vugenye kandi nabandi wabijeyi, wumu kiwano ngao mngikambi, batubgira kubuzi mabgaba na baba kubga, bayibamu utorohe we, kuko wakore kwa mabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina, baba babyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya.
Abana b'abakobwa bari mu mpambi barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubera ko tujya tubona abana batarasiza n'imyaka batandatu se n'inkambi babyaye abana bakamwemerera akantu katanganya barere n'ubuzima bwiwe gato gashirisa kuko adashobora kukaronka. Ntabwo bamufashe ku muvuma ubwenge ukuntu bifotesika, ariko kubera ko umwana atazi ingaruka z'ibyo bintu yumva ko ariwe mukunzi noneho mu kuzifata.
Ku bijyanye n'uko abo bana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye n'uko bigishwa, twavuganye n'ishyirahamwe Plan International Rwanda gitaha abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Batubwira ko bagerageza gufasha uwahohotewe mu kumugarurira icyizere ndetse bakanakinga ayo mabi mu gutanga inyigisho. Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shyirahamwe kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Parti y'abakansara ibafasha mu kubumva kumva ibibazo bafite, tukagira noneho n'inyigisho tutanga kubigisha iyo bitandukanye. Twakabaho cyane no kubaha amahugurwa k'ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya channels za reporting ku wahuye n'ikibazo aho ya icyo yakora.
Abaserukira ubushikiranganje bwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama habo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese. Vuga neza Andre aserukira Minema muri iyo kambi.
Bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera kuze, ntabwo bikwiye yuko ari ababyeyi bamwe birengagije inshingano.
Ibitigiri by'abana b'abakobwa bakoregwa mabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo. Ariko nta bitigiri nyezina babashije kuduha by'abamaze gukoregwa ayo mabi. Ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye, ivyo navyo ni Burundi, Congo, Eritrea, Afghanistan, Yemen, Sudani na Ethiopia. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika, abakunzi bagakino Combo Taxi, umwanya ni kwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Aha, mushinga, daba hariya hiki. Taxi radi. Kitewe tupenga.
Ni Combo Taxi jeno, ni humbenga mahirwe wi, platumbu ya.
Hongo fatisha koshi ya. Shofi, viti.
Ni sawa mama.
Taxi ya wilashika kumupaka?
Yego ni honji. Karibu, karibu mulu Combo Taxi.
Mwana ziko tukwa huzi taxi.
Ere gobungu huu, haba shoferi wenshi varese ebyo gutwara ala bagenzi.
Kube?
Nyine bichiro vya isanse, bizamo kambulimusi bulimusi. Kandi, kansuvirenti no bulimutu ategede, bulimutu achimanyi konti. Zara hindu semu katoi.
Mwiki?
Zara hindu semu.
Apu, niwe rari ya mafaranga walitza kulikira chapa nubosu. Mjewari? Na ya kubagata tukangeza kumuriangi wa njimu humuro kani singiri chopa omba. Ahumbo tukwa ajii. Tura kuishura gose nuhuji ngora ne shofi.
Boss, banza wite jereze neza utaza kusele era. Handise makumi abiri nishanu. Si sente za wanumuru sanji. Na madolari.
Mweche? Uzikayo ya habari nishura shatuza mafaranga tukishura mafaranga aru sanji owe. Ega nani sani ukatwishyuza ngo mu madorari. Ibyo bintu byaba ari ubujura, madam, ntayo namuharwuza.
Boss.
Boss ibiki?
Si kizibu cyange kubanga sente bazongeza. Ucyurira kandi n'ikindi. Nge mashaka ko mwese buri muntu wese abyumve neza tutaza guselera mu rugendo nyuma.
None turashobora kugenda cyangwa umwanya twatakaje ni muremure. Kuko tutagiye ubunyene dusanga umupaka wugaye.
Okay, na kibazo niba mwese mwabyemeye twakomeza urugendo na kibazo
cyane. Umva rawa. Wapi nge ntabwo mbyemeye none. Nge ndambiye uburyo mwebwe abantu ba Seruganda aho mugeze hose ubundi mutume ibintu bizama.
Ubwo
abantu bajyaga twigendera neza ku mafaranga make none ndebe.
Nawe byiyumvire. Ubishire mu gakiro nawe.
Ariko se mada nge nsubi wacu mu humuro nsetse. Umfashe taxi ndataje byamabura kindi nabishaka kase. Ni naraje gushaka maro mu kinanga hayi rusange. Imbere ibintu byari bizima. Ariko aba abantu ba Seruganda baje kwaturira. Ibintu barabizambije ba.
Aho uri kurarenza urugero. Twese ubuzima buratugoye mugabo se kubera ba Seruganda.
Ariko se mada uretse no gushaka kutwiba uyu mushoferi yihaye no kutwishyuza mu mafaranga amanyamahanga kugira ngo akunda tunyunyuze imitsi yacu. Ariko ubundi mwebwe abanyarusange mutegereje iki ngo mwirukane ino misundwe yaje kunyunyuza amaraso yanyu hano rusange. Haburi iki koko?
Ngo ki?
Ibyo uri kuravuga ntibyumvikane na gato.
Iki tumvikana niki mada?
Jewe ndabyemeza yuko ahantu hose ibiciro byaduze. Mugabo ntabwo bisa bisana n'aba banyamahanga. Ngo uvuga ngo ba Seruganda nibo babiteye. Kwanza ibi bihuriye he n'uyu mushoferi?
Aba bantu baje gusopanya no guteza akavuyo mu bukungu bwanyu. Ibi bintu yazanye byo kwishyuza amafaranga y'amanyamahanga ni ibintu byo kubasubiza inyuma. Bire tubuze umutekano muri aka karere kandi twe twimire neza.
Wa mugabo.
Ariko se mada ibi bintu buretse ko nabikore ko basanzwe batuzira. Iyi ni gihamye itari kure. Yabonye ko hajemo umukira w'umunyamuhumuro azamura ro rukarito rutampaye agaciro rwanditseho ngo amadorari.
Aha, ariko boss.
Urambaza iki?
Bose nibo tabyumva neza umbabarire tubahane. Kandi niba turagara kugendera mu motoka yange byaba bizokayivamo ukomeze kuntuka.
Ariko ye, ubwo rero urashaka kwigira marayika. Ese wabyemeye?
Inemere iki?
Emera ko tubonye ugahe tuzamura igiciro ngo ubone uko twigiriza aho nkane. Byemere se. Madam, natwe nitwemere kugenda muri no taxi. Ndetse nabo tubona tubabuze kwijyamo. Ngwino tuyivemo. Maze duhire no somo uyu kimwamwanya wa Seruganda.
Oya, aho ntituri kumwe. Jewe ndagumamo.
Mugwarera.
Uru rugendo nama narugize kandi aya mahera ndabizi bimaze igihe. Ahubwo vuga wowe kutarubizi kuko abandi bose barabizi yuko igiciro caduze kubera essence ya.
Namara wa mudame washira mu gaciro. Subiza ubwenge kugihuze twigire gushaka indi modoka. Ku imodoka zihari nyinshi kandi zitwarwa n'abantu b'inyanga mugayo. Bakwaye mabandi ya Baseruganda tugende mada.
Ngoki. Aho, aho ri inywana. Sindi mwo. Ahubwo bonne chance.
Eh,
cyane rosa mahiro ari bunkenere kubanga ye taxi sembiye mu pako kufuruma na indi hari.
What's your biz? Taxi ngo niyo ya nyuma kandi imipaka urazi kwigira yuga.
Uzikwaje we?
Eh, bona chance. Bona chance.
Ariko sema kwita njuga. Shofe ntinzika, shofe, shofe. Ya ngahaga sari ko tukavuga.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na La Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika ubu naho tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima.
Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa ibitera indwara y'ukubyimba kw'inkovu izwi nka keloid ndetse n'ingaruka zayo. Tunarebere hamwe icyakorwa mu kuvura indwara y'uruhu ikunze kwirengagizwa. Muganga Patrick Musinguzi ndabasuhuje. Eugenia Mukankosi, mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri ikiganiro bungabunga ubuzima. Keloid ni imikurire mu buryo buhoraho bw'ingiramubiri zahari inkovu zirenga ku mubiri usanzwe nyuma yo kugira igikomere cyangwa se ububyimbirwe bw'uruhu. Ni indwara y'uruhu ikunze kuboneka yibasira abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi, ariko kandi ikunze gukerenswa. Bitandukanye n'inkovu zisanzwe, keloyide zo zikomeza gukura rimwe na rimwe na nyuma y'imyaka myinshi igikomere cyateye iyo nkovu cyarakize. Nubwo umuntu uwo ari we wese ashobora kurwara keloyide, inzobere zivuga ko abantu b'uruhu rwirabura bakunze kwibasirwa cyane n'iyi ndwara, ibiyigira ikibazo gikomeye mu batuye Afurika. uku gukura kudasanzwe kwa hari inkovu akenshi bitewe no kudasobanukirwa no kutabyivuza bishobora kugira ingaruka zikomeye ku barwayi haba ku mubiri no mu byiyumvo.
Uburwayi bw'inkovu bwa kiroyide buriganje cyane mu Banyafurika, Abanyaziya n'abafite inkomoko muri Amerika y'Amajyepfo, kandi bukunze kugaragara cyane ku ruhu rwirabura inshuro 15 ugereranyije n'abandi bantu. Kebe arwaye indwara yitwa keroyide, ni indwara y'uruhu iterwa no gukira nabi kw'ibisebe inyuma yo gukomereka.
Maze gukura nibwo nabonaga ibintu bibyimbye mu gatuza bitangira kundya, uko nagendaga mbishima niko byarushagaho kubyimba.
Ibamako indwara nk'izo zivurirwa mu bitaro Simpa Sante Clinic. Dr. Bakari Simpala, muganga w'indwara z'uruhu, arasobanura impamvu iyi ndwara yiganje mu barwayi yakira.
Tubona abarwayi ba keroyide mu isuzumiro. Aba ni abantu akenshi baba basanganywe ibyago byinshi byo kuyirwara. Usanga hari ababa bafite ababyeyi barwaye iyi ndwara. Ikigero cy'abarwayi kiri hagati ya 1-5% by'abarwayi twakira.
Kebe avuga ko amaze hafi imyaka 2 yivuza iyi ndwara, kandi ko hari abandi bo mu muryango we bayirwaye.
Mu muryango wanjye hari mushiki wanjye urwaye indwara nk'iyi, yaje kwivuriza i Bamako hanyuma aza koroherwa arataha, ariko numva ko uburwayi bwongeye kugaruka.
Muri Mali, abaganga b'indwara z'uruhu bamaze igihe bavura keroyide bifashishije uburyo bunyuranye nk'imiti ya kolitikosteroyide iterwa mu nshinge, ukubagwa se n'indi miti igabanya ibyago byo kuba ubu burwayi bwakongera kugaruka. Icyakora n'ubundi buryo bw'ubuvuzi ubu bwatangiye kuhaboneka, kuko muganga Simpala abivuga.
Le laser qui peut être utilisé.
Imirasire ishobora gukoreshwa. Ni uburyo bwinshi mu gihugu cyacu, ariko ubuhari bubasha kugabanya ukubyimba kw'inkovu. Hari n'ubwa chemotherapy turimo gutangira kumenya, kandi byagaragaye ko gutanga umusaruro.
Inzobere zivuga ko uburwayi bw'inkovu bwa keroyide butangiza ubuzima ku mubiri w'umurwayi, ariko bushobora gutera ihungabana mu bijyanye n'amarangamutima. Bakavuga ko no kubwisuzumisha no kubwivuza hakiri kare byafasha. Indi mbogamizi muri Mali ishingiye ku muco, bamwe basanisha inkovu n'umuvumo.
Muganga Patrick Mosengozi ni umuganga w'indwara z'uruhu ku bitaro bikuru bya Mulago, akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'indwara z'uruhu n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Uganda. Aradusobanurira icyo keroyide ari cyo, anadusangize ubuhamya ku buvuzi bwayo.
The definition of a keloid is an enlarged scar.
Igisobanuro cya keroyide ni ukwaguka kw'inkovu ikarenga imbibi zaho zigikomere, bitandukanye n'inkovu yabyimbye ariko ntirenga imbibi, byo twita hypertrophique. Nabyo ni inkovu iba yarabyimbye ariko byo si keroyide, gusa byombi ni ukwaguka kw'inkovu. Gusa inkovu ya hypertrophique ishobora kwikiza ubwayo, mu gihe kuri keroyide bidashoboka. Nibwira ko impamvu ishobora guturuka ku bitugize. Ibitugize twebwe abantu b'uruhu rwirabura, ibyo ni imisemburo ya melanine. Iyo niyo ntandaro. Impamvu tuyifite ntawubizi. Ubushakashatsi bwasanze tugira uku kubyimba kw'inkovu ahanini bitewe n'izo melanine dufite, kubera ko zikurura ubushyuhe. Inkovu igumye mu mbibi zahaho zigikomere ikabyimba gatoya, tubyita ko ari hypertrophique, ariko igomba kuba rwose itarenze imbago za cya gikomere cyayiteye. Itandukaniro hagati yayo na keroyide ni uko keroyide yo inkovu kuri karenga imbago za cya gikomere. Keroyide mbere na mbere ziragoye cyane kuzivura burundu cyangwa se neza. Inama dutanga ni uko mu gihe inkovu itabyimbye ngo ibe nini cyane, twakoresha imiti gakondo yitwa steroyide mu kugerageza kuyigabanya cyangwa kugabanya ingano yayo. Mu gihe ari nini naho, inama ni uko wahitamo kuyibagisha. Noneho nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri ugakurikizaho ubuvuzi bwo kwishiririza hakoreshejwe imirasire, cyangwa se rimwe na rimwe ukifashisha umuti uterwa mu rushinge. ubutumwa natanga nuko mu gihe ufite inkovu wumva kubangamiye byaba byiza ugiye kwisuzumisha hakiri kare. Abarwayi bashobora kwibwira ko yari indwara isuzumirwa mu giturage. Hari n'abantu bashobora gukeka ko ari kanseri y'uruhu. Uburwayi bw'inkovu bwa keroyide si kanseri y'uruhu, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko budakunze no kuvamo kanseri. Bushobora kuvurwa n'ababihugukiwe, inkovu ikagabanuka.
Radio Ijwi Amerika no ngaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kano kanya kuri mikro n'umuhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe mu nkundire ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabashimira ko mwahisemo kumviriza Ijwi Amerika mu yandi ma radio nongera ndabifuriza ijoro ryiza ahanje turaza kuzindukana mu makuru igihe c'isaha imwe n'iminota 30.